이름 넘프리사 미라디오 이수대 아메리카. 라디오 이수대 아메리카 이수아미나니 워싱턴 디스노 케오니로 먹기냐고 하는 모론디 미국미랑 미국 시국 메트로 주민이 체나 남미랑기리 나즈비리 모르고 하는 모통 비라크 데프레미잖아 나카는 미체비타 특기가리 나 FM이랑 체나 나가사트 미체비타 투카롱기 모르고 하는 모통 비라크 Voice of Mohawk FM이랑 무난 무난 미치체나 이키스로 Mwiriwe chukutiza achu, mwurikume na fide ni yongavu, mwanyo kiga aniro, mwuri sanga.
Mwuri sanga. Mwuri sanga ni chiganwe chiziri ya Amerika, chivanda kuivaza vinyula nyevje mkare kiri ya garibu ya Afrika. Ichiganwe jitumila vanhuwa mwunze gozitandu kanye, waga subizivaza vya wakunziri jibu ya Amerika.
Jindi mwanara mwinga, hobita mwuri kwa mine gitera nye, hobita tour.
Jindi ano Kampala, Uganda.
Jende mkisagara tamtu mbura.
Ni chiganwe chimari saha, kuva saa kumi kujia saa kumi ni mne uri monsi, kuva kuwa mbele kujia kuchumiru.
Mwe mwile kaya ya Colorado, kajumbu mazame.
Mbanjo kwa mtawa, mire mwadu tumiri ya.
Nawe tragu tumiri. Kuri kilizmi ya Amerika huli hosu, hawa kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping mu ntango z'uku kwezi yarakiye abakuru b'ibihugu vya muri Afrika mu nama ku gufashanya hagati impande zombi yabaye hagati itariki 4 n'itariki 6 z'ukwezi kw'icyenda ku mugwa mukuru w'Ubushinwa Beijing. Ubushinwa bwemeye guha ibihugu vy'umugabane wa Afrika miliyaridi 50 y'amadolari mu kigo cy'imyaka 3 y'imirize ibirenge cya kabiri cy'amafaranga zoba ari ingurane mu gihe miliyaridi 11 y'amadolari zoba ari imfashanyo zitandukanye hamwe ni miliyaridi 10 y'amadolari zofasha amashyira hamwe mu Bushinwa gukoresha imitahe yayo ku mugabane wa Afrika. Abategetsi b'ibihugu vyo muri Afrika barakiye neza inyimbo ya Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping batangaje ko izogirira akamaro gakomeye mu mugabane wa Afrika. Abategetsi b'ibihugu vyo muri Afrika barategeye kumuka amasezerano atari make n'Ubushinwa mu nama yabahuje yo gukorana kurushiriza mu bijanye n'inyubako burimyi gucukura ubutare ubudandaji n'amasoko ntanga nguvu. Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa yarakanye ko Afrika iriko igwa mu mitego y'amadeni y'Ubushinwa. Yatanze akarorero ko Afrika y'Epfo nk'igihugu giteye imbere kurusha ibindi ku mugabane wa Afrika kizokura inyungu zikomeye cyane mu migenderanire yacu n'Ubushinwa. Ni ikihe ibihugu byo muri Afrika byo kura ku nama y'i Beijing nizabaye imbere yaho muri ico gihugu. Mu kiganiro muri sanga twavuganye na Professor Lionel Lemesha yigisha ivyerekeye ubudandaji mu makungu kuri kaminuza Alliant International University mu gisagara ca San Diego muri leta ya California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mutumire ndabanje kukuramutsa.
Kije cyane Fidel.
Mugihe turiko turavuga kuri iyi nama iheruka kubera i Beijing hagati y'abakuru b'ibihugu byo muri Afrika na Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping, nashaka ndababaza ikibazo cya mbere ku mugabane wa Afrika. Izo nama inama nk'izo mubona hagati y'Ubushinwa n'ibihugu byo ku mugabane wa Afrika zimaze iki, muzibona gute?
Egome murakoze cyane kumpa icyo kibazo. Iyo nama ni nama igira y'icenda iri mu nama hagati y'Ubushinwa n'ibihugu bya Afrika. Izo nama zatanguye mu mwaka w'ibihumbi bibiri, hanyuma uko imyaka itatu ihera niko iyo nama igenda iraba. Hamaze kuba inama nyinshi kuri uyu mugabane. Muri ico gihe hariho vyinshi bimaze kurangurwa mu gukorana hagati y'ibihugu vya Afrika hamwe n'igihugu c'Ubushinwa. Hanyuma hariho inyungu nyinshi cane cane igihugu c'Ubushinwa caharonke ikaro n'ibihugu bimwe bimwe vyo muri Afrika vyahatoreye inyungu, ariko hariho n'ivyahagiriye ingorane eka n'Ubushinwa hariho inzitizi zazigiye ziraronka muri uyo mugabane wo gukorana n'ibihugu vyo muri Afrika.
Izo nama zifitiye akaye kamaro ubushinwa cyangwa Afrika duhere ku bushinwa
duhere nko ku bushinwa ubushinwa urabona rufise ubutunzi bwinshi bwagiye buriyongera urabye myaka iheze cyane muri kahise ubushinwa ubutunzi bwabo bwagiye bwagiye burongerekana rwose ku kamaro ubushinwa bufise kuri Afrika nuko hari ibintu byinshi biva muri Afrika ubushinwa bukeneye tuvuze nk'ibintu bakoresha mu mahunguriro ari nk'ubutare hari ubutare bwinshi bukenerwa bamwe baronka babukura muri Afrika urumva ubu hari nk'ubutare bugezweho bwo gukora nk'imiduga igendeshwa n'umuyaga nkuba nk'ubutare bwa lithium cobalt n'imijumbu ariyo copper iyo ubwo butare bwose burakenewe rwose kugira babukoreshe mu mahinguriro hanyuma ubushinwa bugume buhiganwa n'ibindi bihugu ari Amerika ari ibihugu byo muri leta mu bihugu by'i Buraya cyangwa ibindi bihugu byose urumva barakenera ubwo butare barakenera ibitoro barakenera ibyo kurya indimo agricultural products biva muri Afrika eka na Afrika ni n'isoko nini y'ibyo bahinguye Afrika ibaha isoko nini yaho bashobora kudandariza ibyo bakoze ku rwego rwa Afrika nk'amadini y'Ubushinwa bwagiye buraha Afrika mu ntango zarafashije mu kubaka inyubako nyinshi ari nko kubaka amabarabara ibibuga by'indege ibivuko kubaka hari ibihugu bimwe bimwe byagiye biraronka n'amahinguriro y'Ubushinwa baje bakahagira amahinguriro ibihugu nka Ethiopia ariho ibihugu byarabonye iterambere muri izo nyubako ariko izo nyubako rero na zone zazanye nyinshi zagizwe ku madeni hari ibihugu byashoboye gufata amadeni bishoboye kuriha ariko hariho n'ibindi byagiye biragira ingorane mu kuriha ayo madeni nk'igihugu cya Zambia
ego hanyuma murabuze akamaro byashoboye kugirira Afurika naho muvuze nk'izo nyubako byatumye haba amadeni muratanza ku karorero ka Zambia cyaba igihugu cya mbere kitashoboye kuriha amadeni hari mu gihe cya Covid ndabyibaza ibihugu bya Afurika mubona byo baba bifise umugambi bisangiye uri hamwe kugenda bivuga rumwe kuco bishobora gukura muri izo nama canke igihugu kimwe kimwe cyo muri Afurika kirondera inyungu zacu bwacu
byoba byiza ari uko ibihugu byo muri Afurika bigiye hamwe muri ayo masezerano baba bariko baragira n'Ubushinwa ariko urumva igihugu kimwe kimwe ubwacu cyama gifise imigambi yacu y'ukuri yo guteza imbere icyo gihugu ku bwacu mu masezerano rero iyo nama yego yahujije ibihugu byinshi byo muri Afurika abakuru b'ibihugu benshi bo muri Afurika nzima baragiye muri iyo nama ariko igikuru ni uko naho iyo nama yahujije bose kenshi amasezerano yamaba hagati y'Ubushinwa n'igihugu izo bita bilateral agreement ari amasezerano hagati y'ibihugu bibiri gusa urumva muri icyo gihe rero igihugu cy'Ubushinwa ubonye ni igihugu gikomeye ni igihugu gisa ubutunzi bunini urumva buri ko buragira amasezerano n'igihugu kimwe kimwe ntibinganya ubutunzi urumva ari igihe muri ayo masezerano igihugu gishobora kutaharonkera inyungu nk'uko yaba ari nk'ibihugu bibiri bitatu bine bigiye hamwe bikagira amasezerano n'Ubushinwa amasezerano yo yomera neza gusumbya nk'ubu nko ku rwego rwa Afrika hariho urazi nko ku rwego goma region tuvuga dufashe nko ku rwego rwa East African Union ni ishyirahamwe rihuza ibihugu u Rwanda u Burundi Tanzania Uganda na South Sudan nk'uko kwego rero barazwi bagagira amasezerano akaraba ukungene bagize amasezerano n'Ubushinwa kuri uko kwego barashobora kuhungukira gusumbya iyo habaye amasezerano gusa hagati y'igihugu n'Ubushinwa
Ubushinwa muri iryo koraniro reka tubanze tuze ku mirongo ya telefone dufise Jerome Jerome X niyo nkuru uratwumva
amahoro
udutera kamuri he
ane batera kamo ndi Burundi mu ntara ya Cibitoki komine Mugina umutumba wa Moyangi
ufise ikibazo baza cyumvishikiza
oh ndafise ikibazo mbaza
yego mubishikirize
ndabaza de ubushinwa ko buriko burarondera ibihugu bya Afrika cyane ntabwo iyo ari imvuyo kuzohava bongera kuba ubukorone kuri ibi bihugu canke inyungu boba burondera kuri Afrika atari kuvuga ngo boba ari neza byo kuri iyo biriko boba buriko buratoronderera gusa
murakoze mwishure
ego me icyo kibazo ni kibazo cyiza cyane inyungu hariho inyungu Ubushinwa bukeneye kuri Afurika nk'uko nabivuze kare inyungu ari ibintu byinshi biva muri Afurika Ubushinwa bukeneye cyane cyane nko mu bintu by'amahinguriro ibintu by'ubutare ibitoro n'ibindi byinshi biva muri Afurika birakenewe kandi Afurika nayo igizwe n'ibihugu byinshi hari n'abantu benshi Afurika ni nini rwose amasoko ni manini cyane muri Afurika ku bidandazwa biva mu Bushinwa ni ukuvuga yuko Ubushinwa burakeneye aho budandariza ibidandazwa byabo ibyo bakoze mu mahinguriro urumva amasoko yo muri Afurika ni hanini cyane rwose bakura amahera atari make hari inyungu nini rwose ku rwego rwa Afurika ku rwego rwa politiki ubutunzi na politiki birajana Afurika irakomeye cyane ibihugu byinshi kandi hagize tuvuge nk'amasezerano yoca nko muri mishyirahamwe ya United Nations Loni barakenera amajwi y'ibihugu byo muri Afurika urumva ari ku nzego nyinshi hari inyungu nyinshi Ubushinwa uronkera kuri Afurika
murakoze hari rero muri iyo nama yabaye Ubushinwa bwaremeye kuzotanga imiliyari y'amafaranga 50 y'amadolari kingo cy'imyaka 3 yimirije ibirenga icya kabiri cy'aya mafaranga akazoba ari ngurane mu gihe imiliyari 11 y'amadolari azoba ari ifashanyo zitandukanye hamwe n'imiliyari 10 y'amadolari izofasha amashyirahamwe yo mu Bushinwa gukoresha imitahe yayo ku mugabane wa Afurika muri icyo gitigiri cy'aya mafaranga ni igitigiri gikomeye cyane umuntu aragereranije n'ibihugu birenga 50 50 na bine cyane ubyo muri Afurika iyo miliyari 50
ego
mu kirengo cy'imyaka 3
ego Ubushinwa buramaze gushira aramadeni menshi bumaze guha ibihugu byinshi byo muri Afurika hanyuma hariho n'andi masezerano yari yarabaye ayo babemereye aza yiyongera kuyo bari bamaze gutanga ariko icyo bashikirije ni uko ubu babaye bamera kuko nko mu myaka iheze amahera menshi bari bayashize cyangwa amadeni menshi yari amadeni ku nyubako nini nini ibintu nko kubaka amabarabara ibibuga by'indege ibivuko inzira z'amagari ya moshi izo nyubako zose zikenera amahera menshi cyane ariko ubu barabonye yuko ubu bariko bari bahinduye gato imigambi bashire mu migambi yindi mito mito cyane cyane kuko iyo migambi bari baragize ibihugu biratanguye kuriha buhoro buhoro kuko byinshi byafashe madeni ariko ubu barahinduye bagiye mu yindi migambi cyane cyane nk'imigambi yo guhanahana ibintu by'ubudandazwa cyane cyane barabonye yuko hariho nk'ibihugu bufise ingorane y'amahera y'agaciro hanyuma bagashaka kubironsa ayo mahera y'agaciro ku mugabane w'ideni kugira ayo mahera y'agaciro ibihugu bishobora kuyakoresha mu kongereza uguhanahana ibintu cyangwa kugura ibintu ari ibintu biva hanze cyangwa gufasha kugurisha ibintu bijya hanze nahone
tugarutse ku mirongo ya telefone dufise Ndikumana Emmanuel uratwumva Emmanuel
yego ndabumva
Emmanuel uhamagaye uri he
uhamagaye ndi Bujumbura
ikibazo icyumviro
icyumviro inyungu twebwe abanyafurika turazifite dukura ku Bushinwa n'Ubushinwa ni twebwe Afurika tubashorera nk'uruhande je merereyemo werekeye imiti le matériel médical byose Afurika isigaye ibi komanda ikabitumako bikadushikira muri Afurika bivuye mu Bushinwa nacyo gituma Ubushinwa nabwo nyine bufise inyungu nyinshi kuri Afurika uti kubera iki barashobora kuvuga bati ubuhinga tugeze ko ino mu Bushinwa iri foko dusabira amabourse ababishoboye bose bo muri Afurika bakaza kwiga ngaha mu Bushinwa komsa urabona yuko na teknoloji y'Abashinwa muri kino gihe iteye imbere teknoloji y'Abashinwa irateye imbere baravuga yuko 5G izoba ari y'Abashinwa muri icyo gihe rero abanyafurika nibo ba mbere bakomanda tule materiel meme n'izi za Huawei n'iz'Abashinwa usanga muri Afurika bagira n'amasezerano n'amasosiyete ya telecommunication les antennes byose usanga byose byo bakeneye byose bakeneye gushora muri Afurika biba ari bivuye mu Bushinwa agenda bazize uracyanyumva
ndabumva
yego nicyo gituma rero Ubushinwa burakeneye Afurika irakeneye Ubushinwa twese ni magiriranire gutuma ko bajya ba perezida kugira ngo bajya ba perezida bagende muri Ubushinwa kugira inama nuko bari babona yuko aba perezida ba Afurika naho benshi udasanga Ubushinwa bujya muri politiki musanga Ubushinwa ntibujya muri politiki Ubushinwa bufasha butarabye politiki yawe uko igenda uko igirane bo bakeneye iterambere twagomba cyane cyane twebwe dushimire kwanza n'Ubushinwa Ubushinwa buradufasha cyane ningaho nagira ngeze mfanyishe inshuti zanjye
murakoze turagushimiye
okay murakoze namwe
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muriko mwumvise ikiganiro muri sanga turiko turavuga ku nama yabaye mu ntango zo ku kwezi yahuje Ubushinwa n'ibihugu byo ku mugabane wa Afurika kubijanye no gufashanya tukaba turi kumwe n'umutumire Professor Lionel Emeshayigisha ku kwishure International Alliance murantunga yigisha ku ishure Alliance International University mu gisagara cha San Diego muri leta ya California muri leta zunze ubumwe za Amerika nashaka dababaze nibihe mwabivuze muri make ubushinwa buha bushobora guha Afrika, Afrika nayo n'ishobora guha ubushinwa. Abavuga ko Afrika iriko yishira mu mizana mishasha ya madeni niko mubibona.
Hariho ibihugu byashikiye natanze nka karorero ka Zambia, ariko hariho n'ibindi bihugu bishobora kuzoshikirwa n'izo ntambamyi bataravye ukungene bagira amasezerano, kuko burya iyo hageze amadeni igihugu kiriko kirasaba amadeni ari nk'amadeni y'uku kuzana izo nyubakwa nyene zituma haba iterambere mu gihugu, n'amadeni y'amahera menshi cyane kandi ategerezwa kuzorihwa. None ku rwego rw'igihugu ibihugu biri hagute ayo madeni, kugira ibihugu bishobora kuriha ayo madeni nuko ayo madeni bayakura mu matagisi barihisha abanyagihugu. Igihugu rero iyo gifashe ideni abanyagihugu nibo batotereza kuyariha muri iyo myaka izoza. Ideni rishobora kuba ari iry'ubu, ariko rishobora kuba ari nk'ideni ry'imyaka 30. Urumva rero iyo hageze kuririha hari igihe ibihugu bitezwa kuduza amatagisi. Amatagisi rero yaduze cyane ari ibintu bishobora kuduga, ari nk'ibintu ibintu abantu bakoresha, abantu bagatanga kubona ko ubuzima buzimbye. Ariko icyo rero ni ikintu ibihugu ni byiza gufata amadeni, ariko barakwiye kuza bari bararaba amadeni uburyo ibihugu bifise kubwira mu myaka izoza tanga kuri ayo madeni ntibizane ingorane mu gihugu. Mwarabibonye nko mu misehera nko mu gihugu cya Kenya, kubera mu bisanzwe Kenya je nari narabayeyo kera nkiri mutoyi, igihugu cyanye gitekanye ariko giteye imbere mu bihugu byo muri Afurika. Ariko mu myaka yaheze nabone bagiye baragira amadeni menshi cyane, hanyuma hagera kuyariha, hanyuma batangura kuduza amatagisi, ubuzima burazimba cyane, abanyagihugu biraterera bananira bihama barabara. Urumva icyo ni ikintu ibihugu bigoza biriyumvira, abategetsi bakaraba aya madeni turiko turafata ntihagera kuyariha azoremera abanyagihugu cyangwa azobaremera gute, hanyuma bakayafata ako bayafatira rimwe bashaka kuyafata buhoro buhoro.
Murakoze. Ku mirongo ya telefone dufise Mazeze Ngoga Desire, uratwumva?
Ndabumva.
Uduhamagaye wihe?
Ndi Kigali mu Rwanda.
Ufise ikibazo baza umutumire icyumviro ushikiriza ubishikirize?
Ikibazo mfite kubera iki bino ibihugu byo mu Burayi cyangwa muri Aziya bitumira ibihugu byose muri Afurika bikagenda byitwa ku mugabane wa Afurika kandi ari umugabane umwe wa Afurika. Ikindi kibazo mfite uri usanga ibihugu bimwe na bimwe byinshi bitumira ibihugu bya Afurika, ariko uburyo byitabirwa usanga bitandukanye, cyane cyane usanga inama y'Uburusiya, inama y'Abafaransa ndetse n'ibindi, ariko uburyo bw'imyitabire bugatandukana. Ese ni ikihe gituma bimwe byitabira cyane ibindi ntibyitabire?
Murakoze. Mwishure.
Kwitabira amanama nk'uko twabivuze, ibihugu byose byama bifise imigambi yavyo ku migambi y'igihugu. Ego Afurika igizwe n'ibihugu birenga 50, ari igihugu kimwe kimwe gifise imigambi yacu, imigambi y'iterambere, imigambi y'akazoza bafitiye igihugu n'abanyagihugu ku gihugu kimwe kimwe. Muri ayo manama rero aba mu bisanzwe ayo n'amanama meza cyane, kuko n'amanama aho ibihugu bigenda bikayaga kungene ashobora kuba n'amanama ajyanye n'iterambere. kugihugu cyose rero kwitabira manama biva ku nyungu igihugu kimwe kimwe kibona muri ayo manama. Tuvuge babonye yuko hari inama ariko atanyungu nyinshi bayibonamwo, urumva kenshi urumva bashaka kurungika abandi baza kwitabira ayo manama, ariko cyane cyane gikuru nuko ayo manama ateza kuba azanira inyungu ibihugu.
Mwakoze. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC turiko turavuga ku nama yabaye mu ntango z'uku kwezi yahuje Ubushinwa na Afrika yo gufashanya aho abategetsi b'ibihugu barenga 50 byo muri Afrika bari bitavye iyo nama. Ubushinwa igihe habaye amanama nk'ayo, kubera iki Abanyafurika aribo bama bagiye mu Bushinwa? Kuko Ubushinwa niho kibuto basanga muri Afrika, nabo barafise aho icicaro bashobora kugiramo inama nko icicaro cy'ubumwe bwa Afrika canke ahandi.
Icyo ni kibazo ciza. Nko ku mugabane wa African Union icyo ni kibazo bakwiye kwiga, nabone bagashobora gutumira abakuru b'ibihugu bo mu bihugu biteye imbere kuruta ibindi, bakabatumira bakaza bakagira iyo ayo manama ajyanye n'iterambere, cyane cyane nk'ubu hariho ijya African Continental Trade Agreement ku mugabane wa Afrika bariko baragerageza kuyishyira mu ngiro. Byufashe naho ne bashoboye gutumira abakuru b'ibihugu bo mu bihugu biteye imbere bakaza bakabonana ku mugabane wa Afrika, bakanabatumira no mu bihugu kugira baze bahishikire bahabone ibyo bizitse, bakanatumira n'amadelegation atari n'abakuru b'ibihugu gusa ariko akaza n'abakuru b'amahinguriro, abakuru b'amabanki yo ku isi bakaza bakibonera ibihugu byo muri Afrika. Hari ibihugu byinshi bimaze kubigira ariko ibyo babibandanije niho iterambere iza, kuko gutumira nabone bakaza bakishikira bakabona yuko hari inyungu nyinshi kuruta izo bumva. Ego bahakoreye imyaka myinshi ariko iyo migenderanire ikiza nuko uko imigenderanire yiyongera niko n'inyungu ziyongera.
Igihagararo cy'Ubushinwa n'inguvu muri Afrika ni ibintu bitaravyiyongera, nico gituma turiko turabiganira nk'izi nama ubwo Ubushinwa bwo kugirisha n'ibihugu kugirana n'ibihugu byo muri Afrika. Muri icyo gihe hari ibihugu byari bisanzwe byagize no kuvuga nk'icibare akarere ka Afrika nk'ibihugu by'i Buraya na Amerika. Muri iki gihe nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba zikozongereza utwigoro twazo two gukomeza imigenderanire n'akarere ka Afrika, mubibonwa ko hari ubuhiganwa hagati y'Ubushinwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bijyanye n'amatungo kama ari mu butaka bwa Afrika, kano ku bijyanye n'ibya politiki nyine guhiganirwa igihagararo n'ingufu ku isi. Ni ikintu cyiza kuri Afrika kubona ibihugu by'ibihangange biriko biraniganira kuri Afrika cyangwa byose biva uko Afrika izoba ikina amakarata yayo.
Ubwo ihiganwa ryo rirahari kandi ryamyeho, ariko ubu muri iyi myaka ihiganwa riri ku rwego runini, hari ihiganwa ritari rito. Ariko ikindi nacyo hari mu rwego rw'iterambere, ego ibihugu byose birakwiye kuraba ariho imigambi urumva ho niho ibihugu bikuzo biraraba bikaraba imigambi bariko baragira n'Ubushinwa bariko baragira n'ibihugu bya Buraya bariko baragira na Amerika bakaraba yuko ariyo migambi ibafasha guteza imbere tuvuge nk'ubu nko muri Amerika nk'umwe mu migambi wafashije n'ibihugu byo muri Afurika gutera imbere hariho umugambi wa AGOA African Growth Opportunity Act uyu mugambi wemerera ibihugu ibintu bihinguriwe muri Afurika canke ibitegwa ibintu bivuye muri Afurika iyo byinjiye igihugu kiri muri uyu mugambi wa AGOA Amerika yarushize muri uyu mugambi wa AGOA ni ukuvuga ibihugu byinshi byo muri Afurika birimwo ibyo bahinguye bivuye muri Afurika canke ibitegwa ivyo boroye ibintu babirungitse ngaha muri Amerika byinjira atanatagisi bitanze urumva nkaho byarafashije cyane ibihugu byinshi byashoboye kuronka isoko yo kudandaza ibintu muri Amerika ibihugu byinshi byaratereye imbere amahinguriro menshi ahatereye imbere muri Afurika umugambi nk'uyo muri iyi nama iherutse yabaye mu Bushinwa ibihugu byo muri Afurika byarifuza yuko n'Ubushinwa bwobugurira amasoko nabone bagashobora kwinjiza kugurisha ibiva muri Afurika bijya mu Bushinwa bakabishikira isoko yo mu Bushinwa ariko naho n'ibihugu byo muri Afurika byarifuza yuko bagabaniriza amatagisi icyo nacyo ni ikintu cyayazwe muri iyo nama y'Ubushinwa na Afurika ko nabone bashaka kugira nk'uyu mugambi wa AGOA ariko ku rwego rw'Ubushinwa
ku murongo wa telefone dufise Kwizera Lucky Ahmad uratwumva
yego ndabumva muraho muraho
turaho uduhamagaye urihe
ndahamagaye ndi mu Rwanda mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rulindo umurenge n'Ubuyoga
ufite ikibazo baza icyumviro
n'igitekerezo ndetse n'ikibazo n'igitekerezo gisa nk'aho ari ikibazo twabonye iriya nama yahuje abayobozi ba Afurika ndetse n'ubuyobozi bw'Ubushinwa ese ndatekereza kiriya ni igitekerezo cyiza cy'uko abayobozi ba Afurika bagakwiye kujya baterana nabo bakagira ijambo basanga cyangwa se bakagira ijambo nabo bashyira ku meza y'ibiganiro ese ndibaza kuki ikintu njyewe nibaza ese nimba bindi bashaka ko guteza imbere Afurika kuki inama ihuza ibihugu kuki bafata ibihugu 54 byose bikajya kuganira Beijing mu Bushinwa iyo bagakwiye kuza bagaterana iya inama muri Afurika harabura iki kuba Afurika yo yahamagaza ibyo bihugu kugira ngo baganire ku cyateza imbere Afurika kuko uko njyewe ndibona iyo bagiye bakicara aho ngaho mu Bushinwa bisa nk'aho n'ubundi Ubushinwa ari bwo bufite ijambo rinini kuko ni ugutumira utumiye niwe ufite ijambo ni nawe ubona inyungu nyinshi muri cya kintu ikindi kintu nkongera nkibaza ese kuki Afurika ibonwa nk'aho ari isoko kuri za produisini za biriya bihugu byateye imbere kuki akaboko zaromba kiriyezi biza zikaba zatunganyirizwa muri Afurika aho kugira ngo ibihugu bya Afurika bize gusa nk'aho ariryo soko n'ubundi bizi bihugu kuko iyo dusanga na ibigo bya indasitiri bitazatera imbere bitewe n'uko n'ubundi bya bihugu bizazana za produisini bituma bidisikarejinga abaroko indasitiri icyo ni cyo gitekerezo nagira ngo mbaze umutumirwa ese ni kubera iki Afurika yo idasubiza icyo gihugu cy'Ubushinwa ngo baze baganire muri Afurika kugira ngo n'abantu bo muri Afurika babone n'akazi kaboneka mu gutegura izo nama ndetse n'abazazakira n'aho zizakirwa kugira ngo na za nyungu wenda zisigare mu bihugu bya Afurika icyo kibazo nagira ngo mbaze umutumirwa
murakoze
yego
egome ico kibazo ni cyiza cyane arunu ndiri akibajije naco ne ko izo nama na zone zishobora kwifuza ko ziba muri Afrika ico rero ni ikibazo cyiza cyane n'ibihugu byo muri Afrika byoshobora kuraba ukungene bayaga n'ibihugu biteye imbere ari nk'Ubushinwa ari Amerika cyangwa ibihugu bya Burayi nabyo ni bigashobora kubatumira cyangwa agasaba ko iyo nama yobera muri ibyo bihugu byo muri Afrika ariho nk'amanama manini menshi nayo ne amaze kubera muri Afrika mu bihugu bitari bike ariko nk'iyo nama hagati y'Ubushinwa n'ibihugu byo muri Afrika bashobora kuraba nayo bashobora kubatumira mu gihugu kinaka muri Afrika ariko aho byo bari nko ku rwego rw'ibihugu ikindi kibazo yabajije ni ayo mahinguriro azava tuvuge ari nk'amahinguriro mu Bushinwa aza gukorera muri Afrika icyo nacyo ibihugu byinshi byo muri Afrika nk'ubu urabona yuko iterambere ririko riraza hari ibihugu byinshi bifise umurindi kuruta ibindi mu migambi y'iterambere ibihugu byinshi byo muri Afrika urabona ko hariho iterambere ririko riraza icyiza rero ni uko muri ayo masezerano bariko baragirana n'Ubushinwa ari nk'amahinguriro azava mu Bushinwa aza gukorera ibintu muri Afrika ko ubu Ubushinwa nabwo ne urazi nk'imigambi bakoreye mu gihugu cya Ethiopia hari amahinguriro menshi y'Abashinwa ari muri Ethiopia bagiye barahagira amahinguriro kariho n'ibindi bihugu ariko cyane cyane nko muri Ethiopia ari amahinguriro bakora ibyo bakora mu mahinguriro amahinguriro n'Abashinwa ariko bagaha akazi abanyetiyopiya abakozi bo ngaho ariko ayo mahinguriro akora ibintu bishorerwa hanze y'igihugu igituma Ubushinwa nabwo ne bwifuza kugira amahinguriro henshi muri Afrika nk'uko bayageze muri Ethiopia ni uko amahera abakozi bahembwa ni make kuruta ayo bo bahemba bari mu Bushinwa urumva muri icyo gihe nabone birabafasha amahinguriro baje bagakora ibintu muri Afrika ego agahemba ashobora kukaduza ariko kakaguma kakiri kamera nk'akari munsi ugereranya n'ibindi bihugu ari nko mu Bushinwa cyangwa ahandi urumva ibyo nabyo birafasha kwifuza kugira amahinguriro muri Afrika ariko ikibazo rero kindi yabajije ni uko hari amahinguriro asanzwe ari muri Afrika y'Abanyafrika ayo nayo akavuga yuko ayo mahinguriro yo hanze aje ashobora gutuma hari ihiganwa rinini bigatuma n'ayo mahinguriro y'Abanyafrika adashobora gutera imbere birenze aho rero niho ibihugu ku giti cyabyo bikwiye kuraba ayo mahinguriro yarasanzweho canke amahinguriro y'abanyagihugu bakayafata mu mugongo kuko nayo ne ihiganwa hari ihiganwa mu gihugu hari ihiganwa hagati y'ibihugu bibanye ibihiganwa regional ariko hari n'ihiganwa ryo ku isi urumva aho naho barashobora kubifata mu mugongo ayo mashyirahamwe kugira abandanye atera imbere ashobore no guhiganwa ku rwego mpuzamakungu
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda
ijya hirya ariko mada niki mwinyegera ariko aba niyo bwongere ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duwe bugu
yego rata uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo
kabira simuhumura kamana
shofe wenda unashaka kuri wacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye
niye kwetu ni bugu
ndiyo bugu
wiki nukumva ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi Kombo taksi yaki
taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye
Kongo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolencia Angola
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Burundi no mu Kinyarwanda mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku nama yahuje igihugu cy'Ubushinwa n'ibihugu byo ku mugabane wa Afrika mu ntango zi ku kwezi i Beijing igihugu cy'Ubushinwa twatubwiye na Professor Lionel Mesha yigisha ibyerekeye ubutunzi mu makungu yigisha kuri Alliant Kaminuza Alliant International University mu gisagara cya San Diego muri Leta ya California Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndashaka dababaze ku bijyanye n'Ubushinwa bugiye gufata ingingo yo gushimikira cyane kurushiriza ku bindi bisata atari inyubako nk'amabarabara mu karere ka Afurika bwarabikoze birajamwo n'ibyo bibazo by'amadeni n'iki ubu bashaka gufata iyindi ntumbero mu gushimikira nko ku bintu bindi ibintu bijyanye n'amasoko ntanganguvu ibijyanye nizo nkabijya le panneau solaire bijanye n'imodoka zigendeshwa n'umuyaga nkuba ni kuki ifashe iyo ntumbero nshasha
iyo ntumbero nshasha yafashe nuko muri imya mu uyu mwaka uraje nko ku nzira y'ubutunzi umurindi ubushinwa bwari bufise mu myaka yahera umurindi umera nk'uwabaye uragabanuka ubutunzi bwabo uyo murindi wabaye nk'ugabanuka ugereranya mu myaka iheze hariho nko ku mugabane w'amasoko ntanganguvu ari nk'imiduga ikoreshwa n'umuyaga nkuba canke ibintu vya soko ntanganguvu biva nko mu zuba ibiza ma panneau solaire cyangwa solar panel ubushinwa bwarakoze bwarashizemo amafaranga menshi muri iyo nzira muri ayo masoko ntanganguvu hanyuma icyo bifuza ni uko isoko ryabo rinini mu bisanzwe ni Amerika isoko rinini ry'Ubushinwa hajya ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika niyo soko nini y'Ubushinwa urumva rero nk'imiduga ikoreshwa n'umuyaga nkuba canke ibi bya panneau solaire solar panels ni amasoko ntanganguvu ava mu zuba kugira bashobore ku ha imiyaga nkuba ari nk'amahinguriro amazu ariko bakoresha izuba bari bashyizemo amahera menshi ariko isoko ryo muri Amerika ryarabaye nk'irigorana gatoya kuko amatagisi hamwe n'amategeko y'ibintu biva mu Bushinwa yaraduze amatagisi yaraduze hamwe n'amategeko ku buryo iryo soko ntibashoboye kurishikira nk'uko bari baragiteguriye hanyuma ku buryo nk'uko bakora nk'ibintu bijyanye n'umuyaga nkuba cyane cyane nk'imiduga urumva iyo ni inzira bari barateye imbere cyane babona yuko barafise iryo soko ryo muri Amerika ariko kubera iryo soko ritabonetse bateza kuronka ayandi masoko ku isi hanyuma nicyo gituma ubu muri Afrika bariko barifuza yuko iyo ni inzira bashobora gukorana n'ibihugu byinshi byo muri Afrika ari nk'ivyo by'ama solar panels barafise umugambi wo gufasha Afrika kuronka kuronsa amatara ingo zitari nke zo muri Afrika icyo nacyo ni kibazo kiragishe nka Afrika kuko ari ibihugu byinshi muri Afrika bifise ikibazo eka si no muri Afrika nzima ariko ubu uko turiko turaganira ko muri Afrika ariko hari ibihugu byinshi byo muri Afrika bifise ikibazo cy'amatara urumva nk'aho barabona yuko hariho opportunity kwasanzwe hari ikibazo cy'amatara bashobora kubafasha kuronka kubaronsa amatara bakoresheje ubuhinga bwa none bacisha nko mu zuba yuje na solar panels ibintu birimo iduga nayo ikoreshwa n'umuyaga nkuba nayo ne barabona ko hari isoko nini muri Afrika mu minsi yahera uyu mwaka hariho n'ihinguriro rikora imiduga ryatanguye mu gihugu cya Ethiopia urumva ku rwego rwa Afrika Afrika igizwe n'ibihugu byinshi hari abantu benshi kandi n'ibitegere by'abantu biguma byiyongera urumva isoko ryo muri Afrika ni isoko rinini kandi biguma byiyongera nico gituma ubu babonye yuko uko iryo soko ryiyongera uko abantu baba benshi niko n'umuyaga nkuba ukenerwa cyane urumva abantu babaye benshi bakenera ahantu abantu baba haba henshi uburyo hariho nk'ibihugu byagiye bagira ingorane zo gushyikiriza amatara n'amazi mu mihana myinshi urumva aho rero barahabona yuko hari n'isoko rinini kandi ririmo amahe bashaka gukuramo inyungu nyinshi cyane
tugarutse ku byerekeye imigambi y'Ubushinwa mu karere ka Afrika nk'imihango yari yatanze mu manama yagiye araba imbere yaho hari abavuga bavuga ko bakurikiranira hafi icyo kibazo bavuga ko kumbure hari ibyo bari bemeye muri kahise biyemeje gukora bitashizwe byagoranye gushyira mu bikorwa n'ikihe gitanga icyizere ko muri giheruka ibyo bemeye bazobira
ego icyo ni kibazo ciza cyane aho niho mu masezerano y'ibihugu bikorera amasezerano nuko byo kwama bishimangira bikaraba aya ma uko amasezerano ibyo bumvikanyeho nuko ngene babishyira mu ngiro icyo kintu ni kintu gikomeye cyane kuko gushyira mu ngiro ibintu bibona kuko iyo ibintu bitagiye biraja mu ngiro hari igihe usanga ari igihugu kihahombeye tuvuge nk'ubu ashaka kuza nk'umugambi nko kuzana amadeni yo gutanga inyubako ariko bagaca basaba yuko yego tuzobafasha kugira izi nyubako zoba zikwiye amafaranga n'aya ariko tashaka kubagabaniriza ariko ari uko muduhaye ubutare cyangwa muduhaye inzira yo gushikiraho hari ubutare tubwironderere ubu rero ariho nk'ibihugu nka Congo bariko barasaba yuko nk'ubutare buvayo ari za cobalt cyangwa lithium kwera baraza bakabutora mu matongo bagatwara ubutare gutyo ariko bifuze yuko ibyo batora babanze kwera babiyungurure babigurisha ari uko bamaze kubihingurira muri refinery babihingure bikiri aho nyine kwera aho niho inyungu ni hiba nini ku rwego rw'igihugu hari ibihugu byinshi rero biriko birasaba ko hoba byo bafasha nko kubiri ibyo by'amasezerano bakaza barayigira hamwe
Radio Vida America i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turiko turavuga ku nama yahuje Ubushinwa n'ibihugu byo ku mugabane wa Afrika mu ntango zo ku kwezi i Beijing kubyerekeye gufashanya hagati y'Ubushinwa na Afrika Afrika muri ibyo nako ndavuga by'ubuhiganwa n'ibihugu byo mu burengero bw'isi na cyane cyane Amerika irakoresha cyane cyane kahise kugira ngo yumvishe abanyafrika ko yamye iri ku ruhande rwabo igihe hari imishyamirano ifatiye ku bya politiki hagati y'ibihugu byo mu burengero bw'isi n'Uburusiya hamwe n'Ubushinwa nuvuga ko iyo strategy bariko barakoresha yo kwishira ku kwikwegera ko ibigo byo muri Afrika ko byaje ku ruhande rwabo aho kuja ku ruhande rwa America.
Ego ku gwego ba politike bashobora kubikoresha ariko ndibaza yuko nibihugu byinshi byo muri Afrika birarabaho bigeze ego kahise karabaye ariko aroni biriko biraba nubu aroni bizoba mu myaka izoza ariko igikuru nuko ibihugu byinshi bitokwibaza yuko iyo hageze ibintu by'amasezerano canke kudandaza ibihugu byose bikwibuza biraraba kuko nubu hari nk'ibibazo by'Uburusiya na Ukraine urabona ko igihugu cy'Ubushinwa kirafise uguhiganwa muri icyo kibazo rumva hariho hari ibintu byinshi n'ibihugu byo muri Afurika bikora kuza biraraba kuko nko muri aya masezerano bakiga neza aya masezerano mu mategeko kugira ego mu masezerano birashobora gusa neza mu mpapuro ariko karaba iyo hageze kwishyira mu ngiro yuko ivyavuzwe ari vyo bishirwa mu ngiro bakaraba neza yuko hatariho ibindi bice bijamwo ariko cane cane ibihugu byose bikaraba inyungu bikuramwo kuko ni ibyabaye kera nk'imbere ya za independence ubuhaze imyaka myinshi cyane kandi ibihugu ubu mu kuraba imbere bikaraba ni giki giteza imbere abanyagihugu ibihugu byinshi byo muri Afurika nk'ubu hari urunganwe rwinshi hari abana bakiri bato benshi hari abantu benshi bakiri bato bakeneye akazi urumva bakwiye kwinjira kuri urwo rwego ni giki turiho turagira gihakaza abanyagihugu ni giki turiho turagira giteza imbere abanyagihugu ni giki turiho turagira kiro kirafasha aba bana bacu ni giki turiho turagira kizofasha abuzukuru bacu iyo niyo ntumbero dukwiye kuraba ibihugu byinshi bikwiye kuraba iyo biriko biriyumvirira kazoza yabyo byo bituma iyo biriko biragira amasezerano ari naho bokwiyandika ibihugu byo kwiyandika k'amadeni no kwibuka yuko ayo madeni ashobora kuzorihwa n'abana babo ashobora kuzorihwa n'abuzukuru babo so muri icyo gihe rero hageze kuyariye bizozana ingorane ziye ku gihugu ibyo byose n'imigambi ibihugu byose bikwiye kuza biriga hanyuma bikagerageza gukorana na bose bagakorana neza ariko cyane cyane mu iterambere eka ariko cyane cyane nahone no kwiyumvira umutekano w'abanyagihugu hamwe n'umutekano wo mu karere
umushikirangane rero w'imigenderanire w'Ubushinwa Wang Yi mu gihe iyo nama ariko iraba icyo kibazo kivyutse yavuze ko kubona ibindi bihugu biriko bikurikiranira hafi akarere ka Afurika bishaka gukorana na Afurika ngo si ikintu kibi ngo barabishyigikiye mu gihe ngo bitaba biko bikorwa mu gihe ibyo bihugu byo babifata Afurika nk'abana byo babifata nk'abantu bari kubaganira bangana atagi hushane
ego urumva nk'ayo ni amajambo ya politike nta gihugu na kimwe gifata ikindi nk'igihugu gitoyi ibihugu byose iyo biriko birakorana bikorana bihanahana ku nyungu zose urumva aho rero ni ku rwego rw'ibihugu byose bifise imigambi y'iterambere kandi ibihugu byose birasonerana birubahana kandi naho ibihugu byaba biteye imbere bifise uburyo bwinshi burakereraniye n'ibindi bihugu nicyo gituma ibihugu byose byama bifise igihagararo kandi kagira amasezerano amasezerano y'ukuri ariko igikuru nuko iyo amasezerano abaye ibihugu byose bikwiye kuza biraraba amasezerano ko ari ku nyungu yabyo cyane ku nyungu za nyagihugu
mu kurangiza muri rusange rero mubona gukorana hagati y'Ubushinwa na Afurika bishobora kugira akamaro impande zombi muri kazoza kurushiriza
muri kazoza uyu mugambi nuko uko uyu mugambi simushasha urumva uzuriyongera mu mugambi ugukurikirana umuntu akazoraba yuko kugwego ari bihugu byinshi bishobora kuha ari bimaze kuha kwarongera inyungu ariko hari n'ibindi byagiye bagira ingorane hirya no hino ekaro n'ibihugu ubu butari bwagira ingorane ariko bwari bwifuje yuko amadeni bamaze kwiyandika ko kubera hariho byinshi bitanga kumenya gutangura kuriha ayo madeni byibaza yuko hashobora kuba bashobora kubababarira bakagabanya ayo madeni babahaye cyangwa bakababarira ariko icyo kibazo babaye barakibangira gatoyi hanyuma ariko tuzoza turaraba mu myaka izoza uko uyu mugambi ubandanya n'inyungu ibihugu bizoronkamwo hariho ego hariho ibizohaterera imbere ariko hariho n'ibindi batagize neza amasezerano bishobora kuhataterera imbere nk'uko babyiteguye
turabashimiye yari umutumire wacu Professor Lionel Remesha yigisha ibyerekeye ubutunzi mpuzamakungu kuri kaminuza Alliant International University mu gisagara cya San Diego muri leta ya California muri leta zunze ubumwe za Amerika twari ko turavuga ku nama yabaye mu ntango z'indwi yahuje Ubushinwa n'ibihugu byo ku mugabane wa Afurika mu bijyanye no gufashanya ni akamaro inama nk'izo nizabaye imbere yaho bishobora kugirira impande zombi turangirize rero kuri aka karirimbo mbere kutsezerana ka Bob Marley Africa Unite
We are the children.